Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turaramukije shuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki 12 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2019. Kuri mikrobe ni kumwe na Jeff Deniyonga. Mu Burundi abantu barenga ijana bo mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke baramaze gufatwa n'indwara ya korera mu kiringo cy'ukwezi kumwe.
Nabo kwicwa n'inyota ngo nka gutinya kunywa umufurege. Twe turawunywa kenshi y'amazi ya kane turaburiyo tuyavoma tukawunywa. Kumva tworeka kugwara guteganya kubaho.
Uyo ni umunyagihugu wo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi asobanura impamvu indwara ya korera imaze kuba ikibazo gikomeye ahaba. Ku itariki ya 16 y'uku kwezi kw'indwi, ubuyobozi bw'amasentare mu Rwanda buzotanguza umugambi wiswe sobanuza amasentare. Inama nshingamateka mu Rwanda yavanye mu gitabo gishasha c'amategeko ahana ivyaha mu Rwanda ingingo yerekeye gutuka Perezida wa Repubulika iyimurira mu buryo mboneza mubano. Irusenda barovyi b'abarundi bakora umurimo w'uburovyi mu kiyaga ca Tanganyika mu gice co muri Congo, teritwari ya Fizi, bavuga ko bahura n'ibibazo vyinshi. Mbere yuko dushika kuri aya makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana adushikiriza amakuru avuga hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Fidele, ndamutse nabo tuzindukanye ku Ijwi rya Amerika. Muri Afrika, impunzi 5,600 bafungiwe muri Libya bakwiye kurekurwa kandi bagakingirwa. Ibyo byashikirijwe n'umukuru w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR, Filippo Grandi, hamwe n'umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM, Antonio Vitorino, mu itangazo basohoreye hamwe ejo ku munsi wa kane. Bavuga ko Libya idashoboye gukingira abimukira, ko bakwiye kwimurirwa mu bindi bihugu kugira bahabweyo ubuhungiro. Abategetsi babiri basigura ko Libya ari kibanza impunzi zibabarizwamo kandi agateka kazo kama kahungabanijwe. Grandi hamwe na Vitorino bavuga ko impunzi zose zifatirwa muri Mediterane zidakwiye gusubizwa muri ico gihugu ca Libya. Ibyo babishikirije inyuma y'ibitero vy'indege byo mu ndwi iheze ku kigo cari gifungiwemwo impunzi hafi ya Tripoli, aho abantu barenga 50 bahasize ubuzima. Amakuru kuri Libya kandi, leta ya Libya yemewe n'amakunga ejo kuwa kane yasavye inyishu zihuta inyuma yaho Bufaransa bwemereye ko misire z'Abafaransa zatowe mu kambi y'abasirikare ba Khalifa Haftar i Tripoli barwanya leta kwari zabo. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa Libya, Mohamed Tahal Saila, yasavye umugenzi we Bufaransa Jean-Yves Le Drian gusigura mu maguru masha ingene izo misile zashikiriye abasirikare ba Haftar igihe hamwe n'ingene zatanzwe. Umushikiranganji w'Ubufaransa wo kwivuna abansi yaremeye ku munsi wa kabiri abicishije ku kinyamakuru cyandikira hano muri Amerika The New York Times kw'izo misile zatowe mu kambi yo mu bumanuko bwa Tripoli mu kwezi kwa kane zari iz'Ubufaransa. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo kuwa kane yaranebaguye bikomeye ibitero by'indege byakozwe mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya. Inyuma ya raporo yemeje ko ibitaro bine byatewe bombe mu munsi umwe. Rusehabaniha, ibitaro hamwe n'amavuriro abiri biri mu byatewe mu bitero byo kuwa gatatu nk'uko bishikirizwa n'urunani rw'abaganga muri icyo gihugu cya Siriya. Mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi wa Guterres, yagize ati abanyagihugu hamwe n'inyubakwa zabo harimo ibitaro bibwirizwa gukingirwa. Ibitaro hamwe n'amavuriro 23 nivyo bimaze gusamburwa n'ibitero by'indege kuva mu kwezi kwa kane. Mu bitero ibihugu rutura byo mu burengero bw'isi bivuga ko bigamije gukura iterabwoba mu banyagihugu batitwaje ibirwanisho. Intambara muri ico gihugu ca Siriya igeze mu mwaka wayo w'icenda, aho imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi 370 abandi imaze guhitana abantu batari bake hamwe n'abangana ibihumbi 370 bamaze kwangara. Inama yaunijejwe agateka ka muntu yaremeje gutanguza amatohoza ku bwicanyi bwakorewe ibihumbi by'abantu muri Philippines mu ntambara leta yatanguje yo kurwanya ibiyayura mutwe. Iyo nama irega leta ya Philippines ubwicanyi ndengera butungane, gufata abantu agasakisaki no kubura irengero ryabo mu gihe baba barashitse mu minwe y'igipolisi. Ni kuva aho Perezida Rodrigo Duterte atanguje urugamba rwo kurwanya ibiyayura mutwe muri ico gihugu ca Philippines mu 2016. Ambasaderi wa Philippines muri Geneve Evan Garcia avuga kwingingo ataco igiye guhindura uburenganzira bwa muntu ahubwo igiye kunyura ibintu. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu muri ico gihugu ca Philippines yashikirije ko abantu ibihumbi 27 muri ico gihugu bamaze kwicwa kuva iryo sekeza ritanguye, mu gihe leta yo ya Philippines yemeza ko ibihumbi 606 by'abantu bishwe aribo bishwe bariko barasana n'igipolisi. Abaserukire rero Philippines muri ONU bavuga yuko uwo mugambi wa ONU ataco ugiye gushika ko bijanye n'ubwo rugamba kandi ko batazobihagarika.
Turagushimiye Aloyce ku makuru wejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho inama ishinga amateka muri icyo gihugu yavanye mu gitabo gishasha cy'amategeko aha n'ibyaha mu Rwanda ingingo yerekeye gutuka Perezida wa Repubulika iyimurira mu buryo mboneza mubano. I Kigali ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagira Ubusa.
Iyi ngingo yavanywe mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda ni ingingo ya 236 irebana no gusebya cyangwa gutuka Perezida wa Repubulika. Yavugaga ko umuntu wese utuka cyangwa usebya Perezida wa Repubulika bakoze icyaha, iyo abihanijwe n'urukiko yashoboraga guhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7. Iyi ni imwe mu ngingo abakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda n'abandi bari baragaragaje ko ziteye impungenge cyane ku bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Izo ngeri zose bwana Yvonne Uwizeyimana, umunyamabanga wa leta ushinzwe kurengera itegeko nshinga n'andi mategeko imbere y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, yavuze ko izo ngeri zose zitaweho mu gukura ingingo ya 236 mu gitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda ikajya mu buryo mbonezamubano.
Nubwo rero urukiko rw'ikirenga rwanzuye kwingingo yo itanyuranyaga n'iya 15 n'iya 18 z'itegeko nshinga, twasanze nayo ikwiye kuvanwamo bitewe n'uko abenshi mu bo ireba bakomeje kugaragaza ko ibangamiye ubwisanzure, turavuga cyane cyane abanyamakuru, abandi bashaka gutanga ibitekerezo byaba ari binenga institution du chef d'état.
Ibi kandi bibaye nyuma y'ikirego cyatanzwe n'umunyamategeko Richard Mugisha asaba kwingingo n'izindi yavuga ko zibangamye zakurwa mu gitabo cy'amategeko ahana zikimurwa mu manza mboneza mubano. Urukiko rw'ikirenga ariko ku mwanzuro wabo rwari rwafashe kuri iyi ngingo rwagumishijeho ibihano ku muntu usebya cyangwa utuka umukuru w'igihugu. Urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko iyi ngingo ifite umwihariko kuko irebana n'inshingano zihariye Perezida wa Repubulika aba afite zo kurinda ubusugire bw'igihugu, rukavuga ko kumusebya byahungabanya byinshi bitewe n'inshingano abafite ku gihugu. Mu mwanzuro wabo kandi urukiko rw'ikirenga rwavuze ko rusanga hari itandukaniro ku gusebya Perezida wa Repubulika n'abandi bantu, kuko abandi bantu basanzwe bashobora kuregera indishyi ariko kubera ubwinshi bw'inshingano Perezida wa Repubulika aba afite bitamukundira kuregera izo ndishyi. Icyakora nyuma y'icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga hahise hasohoka itangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu ry'u Rwanda Village Urugwiro ritemeranya n'icyo cyemezo. Iryo tangazo ryavugaga ko Perezida wa Repubulika yubaha ubwigenge bw'ubucamanza, yubaha umwanzuro wafashwe n'urukiko rw'ikirenga ukura mu mategeko mpanabyaha ibyari ibyaha byo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Muri iryo tangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu, president yemeranije no kugumisha mu mategeko mpanabyaha ingingo ya 236 irebana no gutuka cyangwa gusebya umukuru w'igihugu kandi nawe ari umuyobozi w'igihugu. Yemera ko ari imboneza mubana ho kuba icyaha mpanabyaha. Maitre Richard Mugisha wari watanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga yabwiye Ijwi rya Amerika ko yishimye cyane kuba ingingo yavuye mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha.
Rwose ntabwo nanyizi ko bishobora kuba vuba, gusa nishimishijwe nuko bibaye kandi bikaba byashojwe neza, kuko n'ubundi twumvaga nta mpamvu iriya ngingo, kuko umuntu wese waba yabangamiwe n'imikorere mbi y'itangazamakuru afite izindi nzira ziteganywa n'andi mategeko ashobora gutamo. Nta kamaro na kamwe kari gahari mu kubishyira mu mategeko mpanabyaha, kandi buriya itangazamakuru ridakoze neza bigira ingaruka ku miyoborere myiza, bikanagira ingaruka mu kutubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, kuko instrument yonyine dufite irusha izindi kuri accountability ni itangazamakuru.
Bamwe mu badepite hari uko bakiriye iby'iki cyemezo mbere yo kwemeza ikurwaho ry'ingingo. Depite Pierre Claver Rwaka
bakabanje gusesengura bese n'urukiko rw'ikirenga rukagira icyo rubivugaho, kuko ingingo zimwe na zimwe zigaragaye ko zigomba guhindurwa hano n'ubundi twari twazigiyeho impaka cyane, usanga bamwe benshi batazemera nk'uko byari biteye. Nabazaga rero niba bwabo buryo bwo kujya bazanye itegeko nk'iryo ko habaho ko urukiko rw'ikirenga rubanza kubitanga ibitekerezo kugira ngo nanone ntihazabeho guhita bagarura itegeko vuba cyane nk'aho hatabaye ubushishozi.
Mu rwego rw'itangazamakuru nabo n'ibyishimo, Bwana Janvier Nshimye Umukiza ni umunyamakuru hano mu Rwanda.
Ni ikintu cyiza cyane, ko ntabwo bisobanuye ngo kuba bibaye kuri ya bisobanuye ngo abantu bagiye kumutuka, kubera ko n'ubundi abantu bagira ikinyabupfura n'umuco nyarwanda udutegeka kubaha abakuru. Perezida w'ubwe kuvuga ati ngewe nta mwihariko nakabaye nshinjwa kubera ko ntangira umukozi mu nzego za leta, urumva biturutse kuri perezida bihaye uburenganzira n'aba baturage bo hanze cyane bo kubashobora gutanga ibitekerezo mu buryo bwubaka, byaba ibishima byaba ibinenga.
Bwana Nshimye Umukiza akavuga ko kuba iyi ngingo yari iteye impungenge itangazamakuru yavanywe mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda bitazababera umwanya mwiza wo kurenga ku mahame ya kimwuga bagenga.
Ni ukuvuga ngo n'ubundi abanyamakuru mu buzima tubayeho, umunyamakuru yakaba yakora kinyamwuga, kandi gukora kinyamwuga ntabwo byemerera abantu kubahuka cyangwa gutukana cyangwa gukoza isoni. Ni ukuvuga ngo kuba babikuyeho mu mategeko mpanabyaha ntabwo bisobanuye ko abantu bagiye gutukana, kubera ko n'ubundi indangagaciro za kinyamakuru ntabwo zitwemerera gutukana. Ushobora gutangaza amakuru mu buryo butabogamye, mu buryo buboneye, mu buryo bwubaka sosiyete, kandi nta na rimwe sosiyete ijya yubakwa no gukoza isoni, kubera ko uwo muntu urimo gukoza isoni nawe ku rundi ruhande nawe ari mu bagize sosiyete wakabaye urinda.
Eho bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi abantu barenga ijana bo mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke baramaze gufatwa n'indwara ya korera mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga ko buriko buragerageza gukora ibishoboka kugira iyo ndwara ntibandanye ikwiragira. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, murashikirizwa na Desire Hatungimana.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko mu bantu 113 bamaze gufatwa n'indwara ya korera baba mu makomine ya Rugombo, Buganda na Mugina y'intara ya Cibitoke, hamwe no mazone amwamwe mu gisagara cha Bujumbura. Uturere tumaze kwibonekeza mwo benshi ni zone Buyenzi iharugwa mu 25, hamwe na komine Buganda imaze kubonekamwo abagera kuri 34. Muganga Jean Bosco Girukwishaka avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu.
Turabiye ibiharuro byose hamwe mu gisagara cha Bujumbura, abamaze gufatwa bose hamwe ni 61, bakaba abashika 42 barapfuwe barakira barataha, tukaba dufise abashika 19 bakiri mu bitaro bariko barapfugwa mu bitaro vya Prince Jean Charles. Hanyuma nta n'umwe yitavye Imana mu ntara ya Cibitoke muri zo komine zitatu bose hamwe ni 32 barapfuwe barakira barataha, tukaba dufise abashika 20 bakiri mu bitaro.
Muganga Girukwishaka Jean Bosco asigura ko iyi ndwara iva hanini ku isuku rike yibonekeza hamwe no ku bukene bw'amazi bwibonekeza mu turere tumwe tumwe. Kukaba nkako uyu munyagihugu wo muri komine ya Rugombo avuga ko banywa amazi yo mu mivo agenewe kuvomera imirima.
Vyukuri nta mabombo dufise akwiye, niyo tuyaruze twaronka rimwe mwiyinga. Nta kwicwa n'inyota ngo nka gutinya kunywa umufurege, twe turawunywa kenshi y'amazi yakamye turaburiyo tuyavoma tukawunywa. Umva tworeka kugwara guteganya kubaho.
mu gisagara cha Bujumbura naho ingwara ya kolera ifise imbarutso y'ibirundo by'imicafu byibonekeza ku marembo y'abantu. Ivyo biva ko kikogwa cyo kuyora iyo micafu gisa n'icyabaye akananira abahinga. Uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri karti ya Bwiza mu gisagara cha Bujumbura.
Nuko bajya bamashiramwe baratarama yarabagiye bategikorera ngaha muri karti niho byakiri niho byagiye kuzanana kururumva yarara mu nzu nyine yarabamenshi abantu bacabure bayashira bacemeye nyine kuyati nyuma y'urugo nyine aho bavuga gusarumba nabikika mu kizo nyine bavafise ibindi bintu nyine bashoza kubihame na mugabe benshi nawe n'imihana aho bingaruka mbi n'inyinshi umva kwisuku icari bari Kenya hafi y'imihana kandi umuntu nakiye kubana hameze neza hari suku ibingwana nyine ziratera abantu nyine jiste nyine ukabona ko amasaje abamenshi urumva hafi yaho batekera kabona nyine ko umuntu kuba mwishi umuntu agiye kuryama cha imitagira fungure kumva kashikirwa n'umuntu kanyine uvuye kuri mayara.
Bamwe mu barongoye amashira hamwe ayora imicafu muri Bujumbura basigura ko bahagarise icyo gikogwa kumva zitabavuye ko hamwe no gukora ntibariho amafaranga n'abanyagihugu bigatuma bakora bahomba. Ahandi naho bavuga ko ku kibanza basanzwe basukamwo umwavu ku buterere cyuzuye. Aha rero urongoye igisagara cha Bujumbura avuga ko ikibanza kindi bakironse ku muzinda mu ntara ya Bubanza ariko ko bataragira kugikoreramwo. Fredy Mbonimpa avuga ko hariko harigwa ingene uwo mucafu uhingurwa kandi ko bigeze ku rwego rw'ubushikiranganji.
Ubushikiranganji rero butwega n'ubushikiranganji bw'amasoko ntara nguvu kubagira bashireho umugwi bige neza ico gikonga nizogenda biyumva ko bigeze ku rwego rw'abashikiranganji imbere ko bizobandanya mu zindi nzego zo hejuru. Ibyo rero nibaza ko biri mu nzira nziza twibaza ko uko nibaza mu mwaka uza ngo ico kibazo kizacatore nyinshi Burundi.
Nayo kubijanye n'ingwara zituruka ku isuku rike inkingwara ya kolera imaze kwibonekeza umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Jean Bosco Girukwishaka avuga ko bazogerageza gutuza imigeri itera ingwara bakoranye nabo mu ntwaro.
Twebwe mu bijanye cyo twita disinfection tukabikora kugira aho iyo migera iri tushobore kuyica hanyuma abacejwe nabo intwaro badufashe mu kugerageza gushiramo ingufu mu bijanye n'ibyo cy'umwanda ubuhari by'umucafu.
Muri rusangi ibihe nk'ibi byo muci ingwara ya kolera iribonekeza mu turere dusanzwe dukenye isuku. Komine ya Rugombo y'intara ya Cibitoke iri mu makomine akunze kubangamirwa kuruta yandi.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye ibijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda kuva itariki ya 16 y'uko kwezi kwindwi ubuyobozi bw'amasentare mu gihugu uzotanguza umugambi wiswe sobanuza amasentare. Urwego rw'ubutungane mu Rwanda ruvuga ko uwo mugambi uzofasha abanyagihugu gusubiramwo imanza zirimwo akarenganyo badategerejwe kuvaho bari. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Urwego rw'ubutabera mu Rwanda ruvuga ko igahunda nimara gutangira nta muturage uzongera kujyana ikibazo cye cy'akarengane ku rwego rw'umuvunyi atabanje kwitabaza urukiko rwisumbuye ku rwamuciriye urubanza. Abashyizeho iyi gahunda bemeza ko ije kugabanya ingendo abaturage bakoraga baje gutanga ibibazo byabo by'akarengane ku rwego rw'umuvunyi Kigali. Nelson Karungi, umuyobozi ushinzwe ishami ry'ikoranabuhanga mu rukiko rw'ikirenga, niwe wabisobanuriye abanyamakuru kuri uyu wa kane.
Intego yacu ni ukugabanya umubare w'abaturage basiragira ku nkiko. Niba uri Rusizi cyangwa se uri ahandi hantu ukabahuye n'imikorere mibi ku rukiko, ntibigufata umwanya na transport yo kuza ku rukiko rw'ikirenga kubibwira inspection, ahubwo ujye muri ino system yasobanuza inkiko wandikire inspection ubabwire akarengane uhuye nako cyangwa se ibyo utishimiye mu migendekere y'urubanza rwawe cyangwa se ibyo utishimiye muri service y'urukiko wahawe n'urukiko ugaragaze n'urukiko rwari rwo ugaragaze na nimero y'urubanza niba ari ngombwa noneho inspection batangire kubikurikirana bitabaye ngombwa kuza hano ikindi kintu cy'ingenzi ino system iha abaturage nuko ibahereza uburyo bwo kurikirana ikibazo cyabo iyo watanze ikibazo muri ino system yasobanuza inyiko automatically ihita iguha nimero y'ikibazo cyawe noneho bikazakorohera kugikurikirana
mu gihe cyashize umuturage wabaga atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko kandi inzira zo kujurira zararangiye yahitaga yerekeza inzira yo kujya gutakambira urwego rw'umuvunyi ngo arebe ko urubanza rwe rwabasha gusubirishwamo itegeko rishya ryatowe umwaka ushize iteganya inzira nshya umuturage warenganijwe mu rubanza yakwifashisha ngo abanze kurenganurwa Mutabazi Arson ni umuvugizi w'inkiko mu Rwanda
ariko amategeko mashya avuga ko iyo wumvise ko cyangwa ubonye ko hari akarengane mu rubanza rwawe kuri inshuro ntabwo uhita ujya ku muvunyi ubu ngubu utakambira cyangwa utanga ikibazo cyawe cyangwa ikirego cyawe kuri perezida w'urukiko rusumbye urwafashe icyemezo agashya kajemo no kuvuga ko ubwo perezida w'ukiko rusumbye kurwafashe icyemezo asuzuma icyo uru rubanza akareba niba mbikuri harimo akarengane yasanze harimo akarengane kuko yababwiraga ubwo abyohereza perezida w'ukiko rw'ikirenga perezida w'ukiko nawe akabisuzuma akazafata umwanzuro w'urukiko rwazasubiramo uru rubanza ku mpamvu z'akarengane ariko iyo perezida w'urukiko rwisumbuye nawe asanze nta karengane karimo ntawe birangirira aho ngaho ubwo aho ngaho niho ufata inzira ukahita ujya ku muvunyi izo ni inzira zagiye zibaho kugira ngo by'ukuri hatabaho kurengana kw'abaturage
iyi gahunda yasobanuza inkiko ntabwo ije gusimbura gahunda isanzwe isaba umuturage utishimiye imikirize y'urubanza rwe kurujururira mu gihe bikiri mu burenganzira bwe ariko mu gihe urubanza rwarangije inzira zose z'ubujurire kandi umuturage asangamo akarengane azajya yifashishije uburyo bwasobanuza inkiko yandikira urukiko rusumbu rwamuburanishije ku rwego rwa mbere imanza zisabirwa gusubirwamo kuko zajemo akarengane ntizigomba kurenza igihe kingana n'ukwezi zimaze gucibwa iyi gahunda nimara gutangizwa mu cyumweru gitaha nta muturage uzongera gusubira ku rwego rw'umuvunyi yaba ajyanye y'ikibazo cya ruswa yaba agiye kuvuga ko mu rubanza rwe ruri mu rukiko abonamo akarengane cyangwa agiye gusaba gusubirishamo urubanza byose bizajya birangirana n'iyi gahunda yasobanuza inkiko umuturage ufite aho ahuriye n'urubanza umuhagarariye mu mategeko cyangwa umugenzuzi w'inkiko nibo bonyine basabwa gusaba ko urubanza rwasubirwamo kuko bakeka ko rurimo akarengane iyi gahunda ije yongera ku yindi yatangijwe yo gutanga ibirego hifashishijwe ikoranabuhanga kuva gahunda yo gutanga ikirego hifashishijwe ikoranabuhanga yatangira nta muturage n'umwe ukijyana ikirego ku rukiko atabinyujije mu buryo bw'ikoranabuhanga Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Irusenda barovyi b'abarundi bakorera umurimo w'uburovyi mu kiyaga ca Tanganyika mu gice cyo muri Congo, territoire ya Fizi. Bavuga ko bahura n'ibibazo byinshi birimo ubusuma bw'abantu bitwaje ingoho babambura ibikoresho byo kuroba mbere na service nyinshi zicara zibasaba amafaranga ku kivuko cha Rusenda inkuru y'imenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda
Hirya no hino ku bivuko byo ku kiyaga cya Tanganyika biri muri territoire ya Fizi ubasanga ibipe by'amato y'abarundi biroba indagara n'imikeke aho abakora uyu mwuga bavuga yuko baza kuroba muri Republika ya Demokarasi ya Congo bitewe n'uko bakoresha imitego yose mu kuroba kandi ko mu kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batajya bafunga bitandukanye n'i Burundi. Josué Nibizi n'umurobyi w'umurundi twamusanze ku kivugo cya Rusenda na bagenzi bavuye kuroba, maze atubwira bimwe mu bibazo bahura nabyo iyo bari kurobera mu mazi yo muri Kongo.
Ni mashine zibwe zigafatwa urya mwanya zifaswe zicaziza mu minwe y'abajeje ku mutekano ba Kongo. Wewe nyene y'ubusanyi byangombwa kujya abashobora kugusubiza mashine yawe bacagucira ibe inkuko mengu giye kuyigura kundi gusa. Watakaje kandi watorewe abaye gufate nabo bigufate nyene kuko bazeje umutekano kazamva imashine ni kwa office byangombwa amafacture n'ibindi bari ko bagucira amahera ngo zani dollar 5000 ngo zani dollar 6000 umva ukamenga mwongeye kugura biratubabaza cyane kuko bicayegaga yukumenga iyo twibwe bo bakabifata baranezerwa hahe naho mbere twimbye yukumenga bo bayifitamwe uruhara zaribwe ngaha zifatirwaho mu rurinda zica zivaho zigenda mu mboko zimaze gushika mu mboko Benezo agiye kuzigombora baratanze amahera tari make babatsidwana 5500 ariko habaye gusamba no kunegosia biramanuka gushikaho batangi dollar 225 hani zindi zero kakwibwa nyene zafatiwe mugweba ahantu bita mugweba ariko zace zizanwe baraka zishitsi baraka benezo agiye kuzitora niko kuko yani umuntu atakaje canke yibwe bigafatwa kuraba bategetsi bo umenga ni commerce
kuri iki kivugo cya Rusenda ahari ababoro byo babarundi barengijana nabo iyo bagejeje ibipe byabo kuri iki kivuko bahamya yuko batorohegwa n'imisoro na za service zikorera kuri iki kivugo cya Rusenda ndetse n'indagara batanga kabiri ku cumweru ku basirikare bakorera mu Rusenda. Bikorimana Elias nawe n'umurobyi w'umurundi
baratugora cyane atari usanzwe nyene yarari ino mu gihe abavuye ajava mu Burundi barabasaba ibyangombwa amafaranga kariha makaranga muntu menshi barayatanga hari n'abahora bayahebera ino babuze amafaranga bayagomboza.
Mutanga ibiki kugira ngo umwe mwarobi nahanga bigenda gute
ibintu ni kuvuga ko tuvuye hariya urashora kuba waje nyene warondeye urukaratasi rw'inzira canke kwa migration ya hariya usitsi none gututanga kugira ngo baguhuru husa go kuroba atari uko naho tarutanze uwihenze gusa ukaroba nk'utuboga dukeye canke bakabona indobo zibiri kibubu mu bwato n'amafaranga
mbaba changana gute
2030 nibyo niyo mafaranga batsaba batanga mu gihe ibyo bintu basabuta bikwijije.
Ubuyobozi bushinzwe binjira n'abasohoka mu Rusenda buvuga yuko nta murobyi buhohotera ko ahubwo aya mafaranga busaba barobyi arari kwiyandikisha ndetse no guhabwa uburenganzira bwo gukorera ku kivuko cya Rusenda. Saba barobyi bonyine bavuga yuko bahura n'ibi bibazo iyo bari ku kivuko cya Rusenda ahubwo n'abagore bakorera imirimo yo guteka ndetse no gucuruza indagara kuri iki kivuko bavuye mu nkambi yo mu Rusenda nabo bavuga yuko batoroherezwa na komite y'abagore b'abakongomani bacururiza kuri iki kivuko.
Twebwe rero ibyo byo gutoza amahera turabyanze ofishije bagasaba amahera uvyaye bakamusaba amahera rero muri byose kubeka twebwe turose ingorane tutaronka umuntu adufasha
iyo utayatanze bigenda gute
baragufungira page gudandaza oya tanze ukabandanye
vedaste ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu amajepfo.
Radio ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Tangi jambo mubanyagi huguyo yabayi isubizo chachu.
Yala tanzi jambo abarundi tuliruhusa gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi mubandanye kumviriza ibiganiro byacu iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.